Muma jambo make chane gose mwo tubwira ikintu mwayazi nawe wategetse cyane cyane kuvyerekeye icabazindukanye mu Burundi aho twovuga cyane cyane ika turazi ko bahimiriza abarundi no Burundi ko butangura ibiganiro n'abatavuga rumwe na leta hanyuma akaba naca kibazo ca cinteko zorungikwa mu Burundi kuri ivyo bibazo mwavuganye iki
kokubiye ko twa leta y'u Burundi yajyohe cyane kubona izo ntumwa zashoboye gushika nga mu Burundi zikaba zaraye nga mu Burundi kandi zikaba zazinutse zakira abategetsi batandukanye nga mu Burundi bava nga bakajaha kandi umutekano wabo atangorane mu nzira. Ico ni ntambwe ya mbere kuko ibivugwa kuri rwa buhinga ngurukabumenyi imwe twita opposition electronique ikwiragiza ko mu Burundi bicika mugabo babyiboneye ivyo bikaba bihimbaye leta y'u Burundi. Twabakiriye rero mu gatondo tubaganira ubumwe n'amahoro kandi twayaje duhuza mbere banatangaye kuko twaberetse ingorane zimwe zimeze n'abazitera n'ingene zotorega umuti. Hanyuma ico twumvikane nuko leta y'u Burundi yakira uwo wese ayifasha kugira ngo azane intererano yotuma amahoro n'umutekano bikimatara.
Abo bategetsi ntabaciye mu ijambo abo bategetsi barasaba kandi ko barashaka kujijura abarundi ko cyane cyane leta y'u Burundi ko izo nteko eka ari inteko zoba zije gufasha zigafasha na leta y'u Burundi eka zigafasha no guhagarika ibindi bitero byose zitazoba ziriko zirwanya leta y'u Burundi. Icyo kibazo mwabemereye ko izo nteko zo runikwa mu Burundi
no kumenyesha yuko ibyo nabashaka kutanga ibiganiro bitabaye jewe icyo kiganiro cy'inteko aje twavuganye nta nico bakije mu kanwa twavuze ni twubaka amahoro twavuze yuko imbere twanababwiye yuko turaje ibigwanisho tumaze gufata tukaraba nawo bagwanye tumaze gufata benshi bava baturuka kwigishwa mu gihugu cy'u Rwanda kibanye inkoho zifatwa ziva mu Rwanda twababwiye yuko dusaba yuko iryo shyirahamwe mpuzamakungu ONU ito kwica amatwi yo kumva aya maborogo tuvuga bakagira itohoza mbere nabize biganiro numva bivugwa byoba hagati y'u Rwanda n'u Burundi kuko inkoho nyinshi zifatwa irwanje abantu bava mu Rwanda twasaba yuko kuko tubazi neza yuko u Rwanda ari igihugu kibanyi ntawe tuzoshirana nous sommes condamnés à vivre ensemble twari tubabwiye naco nyene
imbere yuko
nuko muri ibyo wavuze nta bintu by'abasirikare cyangwa iby'intego zizoza twavuganye ahubwo twavuganye tuti mbega yuko ko hari bamwe bita abarorerezi b'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika bari ngaha mubona bariko bakora iki twabwiye yuko twebwe kubwacu icyo bita plateforme turindiriye yuko badusubiza kugira ngo abarorerezi bari ngaha bakore igikorwa cabazanye hako baguma barara mu mahoteli meza meza nk'aho ibujumbura twarungike kurajya amakartiye barabe uko byifashe
mu majambo make
abari ngaha bobanze bagakora
mu majambo make muriko mutubwira ko leta y'u Burundi yoba yashoboye mwebwe mu biganiro mwagiranye mwashoboye kubajijura ko inteko zidakenewe
nabyo twavuganye kuko ibyo si ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryafashe izo ngingo mugabo twavuganye ibikenewe yuko leta y'u Burundi iteza kugishwa inama n'iryo shyirahamwe mpuzamakungu n'iryo shyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika ntibushobora gufata ingingo nk'uko umenga nta leta iriho ikintu cyose gikenewe kiza gisahiriza abarundi kizoganirwa na leta y'u Burundi nawe washobora kudufasha twasabye rero ko ishyirahamwe mpuzamakungu kujyo twama hafi twaguma tuganira naryo kandi twemeye yuko impano bazoziduha zumvikana tuzozi kujya mu gihe
kubyerekeye ibiganiro naho hariho amatangazo atangazwa asa na yadahuye cyane gose hariho abategetsi bamwe mu Burundi bavuga ko biteguriye kuganira n'abanyapolitike bose batavuga rumwe na leta ariko hariho n'abandi bavuga ko hariho abagizwa ibyaha batazotumirwa muri ibyo biganiro mu byo mwayanze icyo kibazo mwacumvikanye ko gute
icyo twayaze nuko twababwiye yuko leta y'u Burundi yiteguriye kuganira n'uwo ari we wese mazi ko umukuru w'igihugu yashyizeho umugwi ujejwe ibiganiro n'abarundi bose abari ngaha mu gihugu n'abari hanze mugabo icyo nababwiye nuko tutazosubira kwemera guhekera ku nyonzo kuko aliyo vyazanye akarambara ya mu Burundi nababwiye mbere yuko muri 1993 migambwe ari nka munani iyo migambwe yose yagiye mu matora kubera yagiye kubera bayihaye imiduga ubu umuntu wese acavuga ati ndashinze umugwi w'abagwanyi ndashinze umugwi w'abagwanyi kugira ngo ironke ubuzenganzira bwo kuza muri iyo biganiro kuko nuko duhari ibivomo inkozi zikiri nuko tutemera yuko kudahane ibyaha mwazi gikurikira nuko uno munsi muntu uri kurakokeza ingwano muntu uriko utegura kwica abantu leta ntidushobora kwemera yuko tuzosabisira indava umwicanyi inkozi zikiri turabona yuko hariyo abariko bashinga ingwimizi kugira ngo bite bazi ko mu Burundi hari karitsiye yitwa Arusha babizi kuriyo ubu rero hari abashaka gushinga amakarti yandi yitwa ukundi twebwe rero ibiganiro nyamukuru biriko birakorwa nk'aha mu Burundi tuzo abo bayongora bazoza no kurondera abari hanze bagani uwo wese ashaka kubaka
mu gusozera
atarondera ubutegetsi ashesha amaraso
mu gusozera nashaka ndabaza ikindi kibazo gihambaye cyane rwose ikibazo cha ibirego byashikirijwe mu minsi iheze bivuga ko hariho abanyagihugu bishwe bakashingurwa mu binogo mu kinogo kimwe ari benshi eka hariho ni kibazo cyo gufata abigeme ku nguvu turazi ko izo ntumwa zitegezwa kwa zashikije icyo kibazo hari ikintu mwakivuze ko
muri ibyo nazo twavuganye mu gace no kugira nuko leta y'u Burundi gushika uno munsi atabyo nga mu Burundi turashikirizwa ibyo birego mugabo kubera akamo twumva hirya no hino nicyo gituma Procureur General de la République yashyizeho umugwi utohoza utubwire ibyo ari byo nimba biri byo tuhane ababikoze mugabo gushika uno munsi leta y'u Burundi nta n'umwe araza kwigira icyo kibazo nk'icyo atari byo twumva muri bivugwa hanze cyane cyane na bamwe twavuga yuko muri opposition rhetorique niwe bayikwiza ku isi yose kandi bikaduha n'ingoma kuko abo baje baca babona bimwe baronka muri ibyo mu buhinyaguruka bumenyi n'ibyo babona ku kibuga nicyo cyadushimishije cyane rwose.
Vice Perezida wa mbere w'u Burundi Gaston Sindimwo turabashimiye cyane rwose ku kanya mwatoye kugira ngo tuganire.